Ini di Radio Isbita Amerika. Mwandanya kudukurikirana mu biganiro tubafitiye i Washington DC, mu biganiro tubafitiye kuri isaha, muri kumwe na Fidele Niyongabo, ndabahaye ikaze rero mwese mu biganiro byacu.
Baraje rero kudusaba yuko twabadugiriza amafaranga yashinzwe, bavuga yuko ari make, akava ku 2970 akaja ku 3500, twebwe turabibangira.
Uwo ni Tarcisse Niyongabo kuri amatari w'intara ya Bubanza avuga ku nama yagiranye n'abahurikiye mu ishyirahamwe ry'abatwara amatagisi ku ibarabara Bujumbura Bubanza. Inkuru n'izindi nkuru zerekeye ukuntu Abarundi biyandikishije kugira abatore ku byerekeye kwemeza cyangwa guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro, turazigaruka ku mukanya gatoya cyane. Mu Burundi mugwi ujejwe gutunganya amatora seni uri kurashikiriza ibiharuro abiyandikishije amatora yo kwemeza cyangwa guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Ku telefone turi kumwe n'umumenyeshamakuru wacu Raymond Zimana. Raymond, wiriwe?
Mwiriwe Fidel.
Byifashe gute ku bitegeri bimaze gushikiriza ibintu byifashe gute gushika ubu?
Ego umu urongo y'umugwi ujeje gutunganya amatora kuwe wibuse ni ajeje gushikiza ibi bitigiriza byandikishije, akaba yemeje yuko Abarundi ibice 112 nigice ubusarimwe kwijana mu byari bitwe bari bitezwe aribo byandikishije, no kuvuga abantu bangana ni miliyoni 4,987,871 mu gihe hari yitezwe 4,458,279. Abakenyezi bakaba aribo biyandikishije cyane hagati mu gihugu, no kuvuga ibice 52 n'ibice 6%, no kuvuga bangana n'imiliyoni 2,616,026 mu gihe abagabo biyandikishije ari bice 47%, no kuvuga 2,273,775. Hanze mu buserukizi bw'igihugu cy'u Burundi hiyandikishije abantu banga Abarundi bangana n'2,284. Hanyuma ahandi bagiye barandika abantu ni mu Barundi bagiye gufasha mu gikorwa cy'ugarukana amahoro, no kuvuga mu gihugu cya Centrafrique hiyandikishije abantu 282, no mu gihugu cya Somalia hiyandikishijwe abasirikare bangana n'2,882. No kuvuga bose hamwe abiyandikishije kugira baze kwitabire ayo matora ni 5,008,742.
Umuyobozi w'umugwi SNI Claver Ndayicariye abiha iyihe nseguro?
Pierre Claver Ndayicariye afatiye ku biharuro byo mu 2015 mu bari biyandikishije n'abari bitezwe, abiha insiguro yuko ubu ngo igihugu kimeze neza ata mpari ziriho muri zo byo kwiyandikisha. Ikindi nato ngo ni uko abajijwe intwaro abari mu mashyirahamwe eka n'abandi bari mu migambwe ngo bafashije kugira bahimiriza Abarundi kwitaba ayo matora, narijya iriyandikwa rizoca rituma abiyandikishije bazoca baja no matora yo mu 2020 azoshiraho inzego zirongo y'igihugu.
Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'iyindi migambwe itavuga n'umwe na leta, babibona gute?
Uno munsi ntibari batumiwe, hari hatumiwe abari mu biro by'umukuru w'igihugu, nibo bari baje ngaha kukurikirana izo biharuro. Abanyamigambwe rero ntibaragira icyo bivuze ko umugabo umuntu ariko araraba ibi biharuro n'ibyo byo bari biteze, twibaza ko nk'uko umugwiseni ushima na cyane cyane uwurongoye, nibaza nabo nyine ko bashima.
Urakoze, yamumenyesha makuru wacu Raymond Nzimana.
Shuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
tukivuga kwiyandikisha mu gikorwa cyo gutora guhitamwo gutora cyangwa guhakana inyanya wagiye bwirizwa nshingiro mu Burundi abarundi 1,488 nibo biyandikishije muri Kenya kugira bazotore muri kamarampaka mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka n'amatora mu mwaka 2020 ambassadeur Remy Barambama asabikira Burundi muri Kenya amenyesha ko ico gitegere gishimishije bamwe mu banywanyu b'imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi baba muri Kenya basigura ko bagiye kwiyandikisha kuko bariyo nzira ngo yonyene yo gukura ku butegetsi mugambwe CNDD-FDD inkuru y'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika eroje buri kaneza ari Nairobi
nk'abandi barundi bose haba muri Kenya nabo bariyandikishije kugira ngo baronke uburenganzira bwo gutora mu ringo bibiri vyimirije uyu mwaka no mu 2020 n'amatora ya kamarampaka yo kwemeza canke guhakana inyanyurwa y'ubwizo nshingiro ry'u Burundi atekanijwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka hamwe na umukuru w'igihugu n'izindi nzego azoba mu myaka ibiri imbere ambasadeur Remy Barambama aserukira u Burundi muri Kenya asigura ko yishimiye ibitigiriza biyandikishije
hano muri Kenya turashima ko byagenze twafasha akanya gahagije ko kubamenyesha mu buryo bunyuranye kugira ngo bose zina mu Burundi wese afite ku myaka isabwa n'amategeko yaza kuyandikisha kugira ngo yitegurire ibikorwa biri imbere twimirije muri rusange rero abarundi biyandikishije bangana 1,484 muri bo akaba arimwo abantu babagabo bangana 1,046 abakenyezi nabo na 838 nuko byagenze
ibyifuzo n'intumbero by'abiyandikishije biratandukanye nk'uko ivyumviro vya politike bidasa umugabo ari mu ndongozi z'abanywanyi ba FNL bayoboka agatorwa asa muri Kenya icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi atubwira icyamutumye kuja kwiyandikisha
nariyandikishije na cyane cyane siniyandikishije mu bazoja kwemeza canke guhakana ibivyibwizwa shingiro ahubwo na cyane cyane nagiye kwiyandikisha mu bazotara mu 2020 burya ugiye kuraba uno munsi muri zintwaro mu bihe tugezemo ikintu cyo gukora ura ubutegetsi uba ubona ko bateko batwara neza nta yindi nzira ihari atari amatora ubwo rero ayo matora ntushobora kuyajamwa mu gihe ukisansumishije mu azoja gutora jewe rero simvuga rumwe n'ubutegetsi ubwo butegetsi rero nkifuza yuko bwo hinduka kugira ngo habe intwaro nziza biciye mu matora ya demokrasi naho tutize yuko kumbure ibyo tuzotora ari byo bizosomwa ariko dutegeza kubikora
nubwo hari abarundi batari bake bavuze ko bacifuza kuja kwiyandikisha kubera umwanya wabagoye no muri Kenya bubahirije ikirangaminsi cy'umugwi w'igihugu utegura amatora sene
nta kiringo twongeye ko ariko habayemo kwitangana kudasanzwe guca turangiza icyo gikorwa abakozi barakoze cyane umwanya munini kugira ngo bakire benshi bashoboka kuko twari twaronse itsinzi ry'abantu bari baje bitabiye ku mutaba nyuma kuko akenshi mutandamuzi yuko mu Barundi abenshi bitabira igikorwa mu minsi ya nyuma natwe nuko byagenze abaje ari benshi cyane ariko twaritanze kuko kigenda neza
mu gihugu cya Kenya cyane cyane ku mugwa mukuru Nairobi havuzwe akatari gake amakuru y'abarundi bagize ubutegetsi bwa Bujumbura ko burungika baje guhiga batavuga rumwe na leta bariyo ambasadeur Barambama humuriza abahaba ko bose abafata nk'abarundi aserukira ku rugero rumwe
nta muntu n'umwe mu ruhande rwanjye ndi hano nabo banemeza yuko yoba yari bizahigwa n'ubutegetsi cyangwa ko hari intumwa yoba yagiye iva mu Burundi irondera uyu cankuriya by'ukuri mbere reka mfate kano kanya nshimire abarundi bose baba mu gihugu cya Kenya abava bakagera by'ukuri mu bikorwa twama tuko dutunganya nk'ubuserukizi bw'igihugu no muri Kenya hitaba abarundi bose bo mu migambwe yose bo mu moko yose baba mu turere dutandukanye bamadini yose imyango rero iruguye kuri zina murundi wese ufise akamubakiye ufise agomba kubaza ufise agomba gutuma mu gihugu ufise eka icyo cyose imyango yamayuguruye twakira bose kandi baraza ivyo nico bandungikiye nga utigenda muri Kenya userukira igihugu ufashanye n'abarundi bariyo mu buryo butandukanye nibyo nkora rero kandi ndagishimiye kandi ndishimira neza yuko ibikorwa bizoba nandabikora neza n'abarundi basanzwe bari hano
igihugu cya Kenya uretse ko ubu cyakira guza atunga abarundi benshi n'abanyeshure biga muri za kaminuza hanini kiri no mu bihugu byo mu karere byakiriye impunzi z'abarundi kuva hadutse njyana za politike mu mwaka w'2015 mu Burundi ubishyira hamwe gitaye impunzi ku isi ASR harura hafi mu 5000 abarundi bahahungiye muri imyaka hafi 3 ishize eroje uri kaneza Nairobi iru ya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Burundi abunguruza abantu n'ibintu ku ibarabara rya Bujumbura bubanza bakoresheje imodokari za taxi zizwi ku izina rya Kagongo. Bahagaritse akazi kuva mu gitondo cy'uno munsi kuwa mbere bavuga ko bifuza kurihisha amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atanu buri muntu buramatari w'intara nawe akabasaba kurihisha ayatarenga ibihumbi bitatu by'amafaranga y'amarundi umenyeshamakuru wacu Evariste Nzikobanya nkaniyunkuru yadukurikiraniye
ku bituro vy'amatagisi n'amabisi haba ku mugwa mukuru w'intara bubanza no mu micungararo ntabihinguruje baja mu gisagara ca Bujumbura mu gitondo cuno wa mbere ivyo vyaruko no ku isoko yo kuri Kotebu ico vyavuye ko ni giciro co kuyunguruza abo bagendesha ivyo vyuma vyunguruza abantu n'ibintu batumvikana ko nabura amatari w'intara bubanza abo bashoferi bifuza kurihisha ku muntu amafaranga y'amarundi ibihumbi bitatu n'amajana atanu haba kuva i Bujumbura aje bubanza canke bubanza aja mu gisagara ca Bujumbura buramatari w'intara bubanza yifuza ko borihisha ibihumbi bitatu ku muntu nabo bakanana kuri telefone buramatari Tarasisi niyo ngabo yabwijwe rya Amerika ko ni nama yabaye kuri ico kibazo akavuga ko atumva igituma bahagaritse akazi
ico byavuye ko nubwo ko ari ikintu kitumvikana kuko abo baserukira abo batwara abantu n'ibintu hano mu ntara y'abantu twarakoranye inama hano mu biro nyuma yahi gitoro kidugiye hanyuma leta gashinga ibiciro by'abantu yunguruza baje mu ntara zitandukanye baraje rero kudusaba yuko twobadugiriza amafaranga yashinzwe bavuga yuko ari make akava ku bihumbi bibiri n'amajana icyenda hafi na mirongo irindwi akaja ku bihumbi bitatu n'amajana atanu twebwe turabibankira turababwira yuko tujejwe kubahiriza ahubwo amategeko ya leta n'ibiciro yashinze uko nyine bimeze bacavuga rero bati ntibasubira gukora tutabemereye yuko barihisha amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atanu ku rugendo rw'ubanza Bujumbura natwe tukeneye ibishoboka nico rero ahanini icyo byavuye ko twari tukavuga tuti mpamvu nifashe kuko niba abajukuri bavuga bati ayo mafaranga ntakwiye twe twari twabwiye tuti muragenda mubwire abafashe ingingo mu bushikirangaje kuko twebwe tubona yuko ayo mafaranga akwiye atayandi yo kongera ko kuntari wacu uko ni hafi kilometero 39
abo bunguruza abantu nta numwe yashimye kugira ico ashikirije kuri micro bakavuga ko batewe ubwoba nabo batashimye kuvuga baribo ariko babwiye abamenyesha makuru mu ibanga ko bifuza kurihisha ibihumbi bitatu n'amajana atanu kubera amafaranga batozwa mu nzira karorero batanga naka amafaranga ibihumbi bitanu basabwa babwirwa ko ari ibikorwa by'iterambere rya komine Mpanda ivyo buramatari w'intara bubanza atemera
n'abanyakinyoma kuko ayo mashirahamwe ahari na yabo bashoferi nyene abo nyene amashirahamwe yabo basanzwe bari hamwe amafaranga asa amafaranga bari hamwe komine n'ababeshi sivyo
agahombo ni kanini haba kuri abo bunguruza abantu canke abategerezwa kugira ingendo batazikoze kuri no wa mbere buramatari niyo ngabo aravyemeza agatera kamo abo bunguruza abantu kwemera gukorera ku giciro cashinzwe na leta uwo mutegetsi avuga nico cyo gikorwa hamwe abo bigenga buhagarika ico gikorwa cyo kunguruza abantu n'ibintu
nakagomba gukora abantu bacereje kumbure kubuzi kuko twihari abantu benshi baba basanzwe bakorera ibubanza batahi Bujumbura cyane bakorera ibujumbura batahi bubanza yakorewe n'agahombo by'ukuri yabaje ari nacyo gituma twebwe twarondeye umuntu ajejwe rino shirahamwe kugira ngo aze tuvugane hanyuma bavuga ko batabandanya gukora duheze turondere imodoka za leta za utrako neze zikore kuri murongo wa bubanza
nibyo kimusaba abo bunguruza abantu
icyo tubasaba ni uko bubahiriza amategeko ya leta hanyuma tukabasaba ko bakura akajagari n'imigumuko mu gihugu kuko mu ibarabara nta muti w'ingorane yigeze hatora kubibazo biri mu Burundi bwacu
nabunguruza abantu n'ibintu mu mabisi bifadikanije nabo bagendesha amatagisi muri iyo hagarikwa ry'akazi ariko nkuko twavyiboneye ku gituro cyo kuri Kotebu nuko bubunguruza abantu n'ibintu basabwe ku musase wundo wa mbere nyene na zimwe umuntu wazanga buzi igipolisi zikorera mu gisagara cha Bujumbura gukora atari uko bagakinjura Bujumbura Evariste ziko banyanka ijwi rya Amerika
Beko kuri ko sindi kinyoma bega inaze y'icindi nabi tukorengera guti bidutandukanya gutusenyere ku mugozi umwe inyishu ni mu gikino muri kirukuri mugiye kuba mukurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu kuva isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolence urakeneye kumenya inkuru y'abasiriko n'abarengera isango ntigutange
monika muri kirukuri
Radio ya Amerika I Washington DC barundi n'abanyarwanda bose byinshi bahuriye ko bahuje ururimi harababa mu gihugu canke mu kindi abashingiranirana vyofasha iki mu kunywanisha ibihugu byombi President Sylvestre Ntibantunganye afite ico avyiyumvira ko mu kanya gaheze yamutumire ubukiganiro muri sanga na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
birahari kandi nkuko wabivuze biri mu bintu byinshi bindi bishobora gufasha kugira ngo baba barundi baba abanyarwanda eka mbere n'ibindi bihugu byo muri kano karere bishobore kugira imigenderanire myiza hari umugani dukunda guca mu kirundi guwambaye ikirezi namenya ko cera
no mu kinyarwanda urahari
no mu kinyarwanda urare urumva rero buri muri bya bindi mbere bituma dusanga dusangiye byinshi abarundi n'abanyarwanda dutanguriye mbere ku rurimi
eha
hanyuma wagenda ukaraba ugasanga mbere no muri kahise hari n'ibindi byinshi ugiye kuraba imbere y'umuzo w'abazungu baje gutwara muri tuno turere eka mbere no muri Afrika n'ahandi wasanga muri kano karere hariho leta zitunganye neza mbere zatangaje n'abazungu bagishika ino baravye uko Rwanda rwari rutunganije babayo ku Burundi rwari rutunganije uko Buganda ingoma y'Uganda yari itunganije cange ingoma zo mu Bunyoro n'ahandi birabatangaza gose ico kibicambere
yego
ica kabiri na karere nyine radio uko kameze urabona kitwa akarere k'ibiyaga binini canke ibiyaga bigari tuvuze mu kinyarwanda ukaraba iki kiyaga Tanganyika mvuna imbere yanje ko ndakibona neza ukaraba ikiyaga Kivu nzi neza kuko narabaye mu Rwanda muri kariya karere
yego
ukaraba ikiyaga Victoria ugasanga rero ni biyaga nabyo nyine byagiye bituma hayo migenderanire myinshi hagati y'ibyo bihugu aha rero urumva sindaza ko bya bindi muri imyaka inda bigaruka ko hari n'ibindi ushobora kuraba igihe abadagi bashikanga hamwe kano karere ukugene batunganije intaro yabo Uburundi u Rwanda na Tanganyika yagiye kuba Tanzania inyuma yo kwikukira bari babishitse hamwe babyita mu rurimi rwabo East Africa kuvuga Afrika yo mu buseruko urumva bari bakize hamwe haje ababirigi abadage bamariye gutsindirwa mu ndwano ya mbere yo ku isi yose
yabaye mu gihumbi iyo ngwano yabaye mu gihumbi 1914 kugera mu gihumbi 1918
gome nita kubyibutsa ko kesho na kesho turakunda kuvuga tu twibaza yuko abantu bose babizi cyangwa bazibuka
niko bimeze
naho nyene naho nyene twabonye nuko mu kutunganya ingene batwara kano karere Kongo u Rwanda n'u Burundi babishyira hamwe hanyuma mu gihe tugiye kwikukira jewe maze iminsi nsoma ibitabo biraba kaisa kano karere ndabona nko mu Burundi ko hariho imigambi imwe mu maprograme yayo yavuga yuko byo baziza Uburundi n'u Rwanda bibaye ibihugu bifatanye mugabo bazita mu Gifaransa federation ukumva yuko ako gatima kuba ko abantu bari hamwe kari kahari Naho rero ukwikukira gushike naho nyene turabona yuko abagiye bategeka muri kano karere bagirageje kugira ngo bashireho amashira hamwe mu karere agenda huza ibihugu harabaye CPGL urayizi naho mbona muri kido gihumenga aho
iracumba gira cyane
yahuza igihugu cya Zaire muri ico gihe igahuza u Rwanda igahuza n'u Burundi inyuma harabaye n'irindi shyirahamwe bakengera niyo bakibyibuka bitwa OBK Organisation du Bassin de la Kagera yahuye igahuza u Burundi u Rwanda mengo da Tanzania
yego
ubu naho urabona u Burundi u Rwanda Tanzania Uganda Kenya na Sudani yepfo duhurira mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika
y'ubuseruko cyangwa y'iburasirazuba mu
Kinyarwanda usanga duhurirako reka rero ngundiye ngaruke rero ku cyo gana jewe noneho gisa n'igikomeye gusumba iki gusumba ibindi igihe u Burundi u Rwanda eka n'ibindi bihugu bya kano karere bigiye kwikukira twaragize ingorane nyinshi abantu bazi akawurinda kugaruka ko batumye hari abanyagihugu cyangwa abenegihugu haba mu Burundi haba mu Rwanda haba muri Congo yari Zaire icyo gihe bahunga urasanga hari abanyarwanda benshi mu myaka ya 60 bahungiye mu Burundi
yego
ugasanga hari abarundi benshi mu myaka ya 70 bahungiye mu Rwanda
yego
mbere baba barundi baba n'abanyarwanda ugasanga abarundi barahungira mu bihugu nka Congo yari Zaire bagahungira muri Tanzania abanyarwanda hari n'abahungiye mu Buganda wajye dukaraba rero mu mibano yabo aho bagiye bahungira kubera ako kahise nakubwiye hari ibintu byaca byoroha kugene abo bantu bagenda sinari ngiye kuvuga ngo binjiranamwo bahura rero nkuko wabivuze ugasanga hari abanyarwanda basabye abageni mu Barundi hari n'Abarundi basabye abageni mu Banyarwanda hari n'Abanyarwanda basabye abageni mu Barundi cyangwa muri Congo cyangwa muri Tanzania hehe rero nkagira ngo rero buriya umuntu ari karondera izo fasha kugira ngo ibihugu byacu bigende bibana mu mahoro kandi nta kundi bizogira no kuzokwa nuko bizoba bibana mu mahoro ibyo byose ni kwizerana koko ibyo byose ni kudeturaba ingene twobikanisha neza twobikanisha ayo mahoro twobikanisha kukumvikana kugira ngo aka karere kacu koko mu myaka iri imbere kazobe akarere karangwa n'amahoro n'iterambere kuri bose
yego
ndazibaza muri gihe cyose kino gihe cyambone kandi ni ibintu bishoboka
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe kandi na Bienvenue Bienvenue
cyabwe sabwe ndakumva Thomas
wiriwe se akabazo kawe
yego ikibano cy'u Burundi n'u Rwanda kugira kigende neza nibaza yuko kohera ku muzi w'iyo ugutosekara kubyumvikane ku Burundi n'u Rwanda kwazananye ari ikibazo rero nacyo nihuta kubaza nyene cyubahiro Silvestre yatwaye Burundi mu gihe kigoye sinari bwaca kenge cyane ariko naramubonye kera rero narinda muzi nk'umuntu atumbereza mu ijambo by'ukuri abona hoko gwiki n'umuntu ari muri leta habuze iki muri leta cyane hoko gwiki hakenewe iki kugira ngo u Burundi n'u Rwanda by'ukuri bumvikane
president ntibanduganya Bienvenue rero wamwumvise
yavuze ko kera natumbereza ubu nawe tukitumbereza mbega oya burya igihambaye ni ugushaka kandi ugushaka kurongoye abandi bifatira kandi kukugenewe aboda mu gihugu ciwe yifashe
yumvise icyo abanyagihugu benshi bipfuza kenshi na kenshi aragishira imbere kugira ngo muri kino kiganiro tugize turumva yuko abagiye bavuga bipfuza imibano myiza
na mbere ya hose
nkumvise bene n'abakwibihugu mu biganiro bagiye bagira mu minsi ihetse nagiye numva amajambo asa n'ajya muri iyo nzira arubwise nk'umukuru w'igihugu yigeze kuvuga ati erega n'ubwo abantu batuganira mbere aranavuga nta wawundi avuga ati bikenewe no guhindisha no kuduhindisha akababaro duhindisha akababaro iyo avuze gutya ari umukuru w'igihugu jyewe ngira ndi amayira ashobora kuba ariko ariyugurura kuko nicyo mu biganiro mugashyiraho mugira muti tugira ukuntu ukuntu mwabyumvikanye urumva nyuma nyine mugeze mukabishyira mu ngiro mufatanyije kuri ubu n'abashobora kuba bafatanyije kugira ngo mugire ibyo biganiro
ijwi rya Amerika Sofoni na Leopold nagira ngo mbahere ijambo rimwe Sofoni
wiriwe
akabaso kagufi cyane
ajya akabaza naganza ndamubaze ati mbe ubunye ko umukuru w'igihugu Paul Kagame ari watwara ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ati nta kuntu yoshobora kumwandikira kugira abone yuko yoshobora kwicarana na perezida w'u Burundi kugira bakure ayo matata ari mu nzira
ye urakoze Sofoni
urakoze
Leopold
iyi
nawe akabazo kagufi cyane ufitiye perezida ntibantunganye basubirize rimwe yego
yavuze ikintu cya federasiyo cyagomba kivuke cyoba gisa nicyo bakunda kuvuga ngo hagomba kuba ampire hima
ye hiniraho ngaho ye urakoze rwose nawe cyane pe perezida ntibantunganya
avuze ampire hima ni wa bakivugwa igihugu cy'u Burundi cyangwa igihugu cy'u Rwanda kiba ari bindi je ntazi ibyo navuze byerekeye iyo federasiyo umuganga nabonye abivuga wavuga uti urazi iby'u Burundi n'u Rwanda bisangiye harashoboka ko imigenderanire myiza ko twoshika aho tugira federasiyo byari mu byumviro uwo mugambwe wari ufite nibwo ntibyagiye gutera imbere
ariko rero perezida ntibantunganya perezida ntibantunganya iki cya federasiyo ahari cyazabonerwa umuti muri ya federation ya biriya bihugu bya Afurika y'ubuseruko abakuru b'ibihugu bimirije imbere ibihugu bikazagira passport mbese akarere kakagira passport imwe kakagira inteko ishinga amategeko imwe ibintu nk'ibyo ariko bikomeje ibi buri gihugu gikomeje ubwigenge bwacyo ahari umuti uzaboneka icyo gihe
erega ibyo ugiye kuraba mu biraba uko ibihugu byo muri kano karere ko muri Afurika y'ubuseruko itunganya kuzaba biri mu myaka iri imbere icyo kirimo koko
no kugira ifaranga rimwe no kugira ifaranga rimwe mipaka kuvuga yego
nagira ndangize kuri iki cyumviro ugiye kuraba mu barongoye abandi mu bategetsi mu baserukira abandi mu bari mu nzego mu minisiteri itari mike haba mu Rwanda haba mu Burundi haba muri Congo urasanga abantu babaye muri ibyo bihugu ugiye mu Rwanda urasanga abategetsi atari bake babaye mu Burundi ugiye mu Burundi urasanga abategetsi atari bake babaye muri Congo
yego
ugiye muri Congo urasanga abategetsi babaye mu Burundi cyangwa babaye mu Rwanda cyo hari igihe muri ndota sinzi kwa kurota mugayo dufite ndagira ndashyira nkabona ubushaka dute turotere hamwe rero ashaka umuntu yagira umunsi umwe agatunganya nk'aho guhurira
yego
mbaye nka ba bandi bagatangira ubwoba gusa bagenda kuri birukanya bati mbe muraza aho twiga hamwe muri bya shuri hariya bati mbega uribuka aho twahurira hamwe hariya na hariya hanyuma kuri ubu bakagira bati mbe none nitwa turahira hamwe nyine tuza turafashanya kugira koko amahoro umutekano iterambere bikomere bishinga imizi muri kano karere bishingiye kukumvikana kukwizerana no mu gusogeranira hagati y'abantu bose
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC ibiganiro twa twafite kuri isaha nyobo bigarukiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Francis Gereyehu yadufashije gushira hamwe ibiganiro twa twafite kuri isaha ariko na Fidel Nyunga tubifurije ibihe byiza tubatumye no kuramanya mu gukurikirana mu biganiro biri imbere kuri radio yanyu Radio Ijwi ry'Amerika.